Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga. Amashirahamwe y'ugwaruka atari make mu Burundi mu kwezi k'umunani yaratanguje imigambi yo kurandurana n'imizi injyane hamwe n'intambara ihagaze ku moko n'intara. Muri ayo mashirahamwe harimo inama nkuru y'urwaruka mu Burundi, Conseil National de la Jeunesse, ishirahamwe ry'ugwaruka rwo muri Afrika ruhanira iterambere AJP Africaine, ishirahamwe API, Agence pour la promotion des investissements, ishirahamwe Tubirabe hamwe n'ayandi. Mu migambi iriko irashirwa imbere n'ayo mashirahamwe urwaruka harimo gukarisha ubwenge mu rwaruka ruhejeje amashuri n'urutara yarangiza, hamwe no kuruha inyigisho zijanye n'ubuhinga bwo gushobora kwikorera utwabo no kuba abagwizatunga entrepreneuriat. Ayo mashirahamwe rero avuga ku bushomeri buhanze urwaruka aribwo ahanini butuma abakiri bato bajana nyabahururu bagahindwa n'abanyapolitike babiba indyane na macakubiri. Ayo mashirahamwe afashwe mugongo na mashirahamwe mpuzamakungu arimo UNESCO, UNICEF, UNFPA, inzego za leta hamwe n'ayandi mashirahamwe ategamiye leta. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye umwe mu warongoye amashirahamwe gwaruka gwafashe ya mbere mu gushyigikira uyu mugambi. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishirahamwe ya JAP kugira ngo atubwire ibimaze kurangurwa kuva iyo migambi mishasha itanguye haraheze amezi ane. Mwiriwe neza Eric Nsengimana?
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye, turashima Imana. Namwe murakomeye?
Yego turaho.
Urakoze cyane kudutumira muri kino kiganiro.
Urakoze gushima. Nashaka tutarinze gutumwanya, reka tuje muri kiganiro. Mbega Eric Segimana, murashaka kutubwira ni kuki mwahisemo kwitaho ugaruka muri iyo migambi yo kurondera amahoro arama mu Burundi?
Ego, murakoze cyane. Twebwe nk'ishyirahamwe ry'ugwaruka mpananira amajyambere muri Afurika twiyemeje gukura Afurika ku mugabane w'ibihugu bikenye, tubicishije mu bikorwa. Hanyuma turaraba dusanga ibikorwa ntibishobora gutera imbere mu gihe hari kiri injyane hagati y'abavuka hamwe, na cyane cyane nko mu Burundi dusanzwe ariho tuhavukiye kandi dukorera. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 62, Uburundi bwagiye buhura n'ingorane zifatiye ku njyane za politike no kutabona kumwe kwa kurunganwa kwagiye ruvuka. Hanyuma ivyo bigatuma haba ikibazo cy'uko tutamenya akahise ku Burundi bwacu, tukaguma uko urunganwe ruhaca n'urundi haguma haba injyane nk'uko zakamye. Hanyuma rero niho twege habaye ivyigwa byagizwe na leta y'u Burundi n'abaserukira amashirahamwe ya ONI mu mwaka w'2017. Icigwa cagizwe na UNFPA hamwe n'icigwa cagizwe na SNAP cabaye mu mwaka w'2018. Ivyo vyigwa vyose birerekana ko injyane zagiye zigaruka mu Burundi ari kubera ko ugwaruka tutabona kumwe kahise ku Burundi, tubona ko kurengera ingorane zagiye zihaba ari ikintu gikomeye cyane rwose, byagiye bituma injyane z'u Burundi ziguma zigaruka kubera kutabona kumwe kahise. N'abagize barakandika, umwe wese akakandika arabisha ahengamiye, nimba kanditse umuntu yarabisha iyo yarabisha ku bwoko bwiwe, nimba kanditse umututsi yarabisha ku bwoko bwiwe. Ivyo rero bigatuma tudashobora kuronka kahise kanyako k'igihugu cy'u Burundi, bigatuma n'ugwaruka ruvutse ubu rubandanya ruri muri izo violence.
Nsengimana,
umugambi twahise kuwushigikira kugira ngo turandurane n'imizi izo njyane zagiye ziba mu Burundi, na cyane cyane tubicishije mu gwaruka rusanzwe rufite ingufu uyu munsi.
Ivyo vyigwa vyose vyabaye vyarashoboye gushira habona igituma ugwaruka rutabona kimwe kahise ku Burundi?
Ego, ivyo vyigwa vyose vyabaye vyarashoboye gushira habona igituma tutabona kumwe ibintu mu Burundi, ari naco catumye hacha hawa iyi project kugira ngo dushobore gutorera umuti duterere mu gutorera umuti izingorane zisanzwe zihari guzo kutabona kumwe igihugu cyo Burundi kahise ku Burundi no kutabona kumwe twese ibijanye n'iterambere ry'u Burundi.
Iyo projet haize amezi make itanguye murashaka kutubwira amajambo make ibintu mushaka kwa mumaze kurangura.
Iyi projet haize amezi make itanguye nkuko yari itegekanijwe ko izotangura tariki 14 z'ukumunani kandi yaratanguye baramaze kwishyira ku mugaragaro ku buryo batumiye amashyirahamwe atandukanye asanzwe yakorera mu gwaruka responsable wa amashyirahamwe harabaye amanama atandukanye yingene iyo projet izoshyirwa mu ngiro kuko ni projet izokorekera mu ntara zagiye zibonekezamo cyane cyane intambara na cyane cyane cyangwa kutumvikana igisagara cya Bujumbura muri Bujumbura bita Bujumbura Rirare benshi hakabamo na Mwaro Bururi hakabamo Ngozi na Rumonge n'izindi. Muri ivyo turamaze kugira turamaze guhurira hamwe n'abaserukira n'abaserukira ba guverineri muri izo ntara abo bita ba conseil social critere hamwe n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye kugira ngo dushobore kuvugana neza ingene uyu mugambi uzofasha cyane abajene n'ingene uzofasha muri mu gutatura amatati bidaciye mu ntambara kandi bigashika ku maherezirita akwiye. Nkuko mubizi iyo mugambi ugira kabiri ku mugambi tumaze iminsi dukora mu gisagara cya Bujumbura no muri Mugamba aho twariko tugerageza gushyira hamwe ugwaruka abanyepolitike n'abajejwe intwaro n'abapolisi kugira dutorere umuti ibyo byabaye mu mwaka w'2015 kugira tuzane habe icyizere hagati y'izo nzego kugira ngo dushobore gukorana mu bijyanye n'umutekano mu bijyanye n'iterambere ndetse no kubana neza batinubana. Uwo mugambi rero n'uyu uje ukurikira uyo mugambi wundi twe twakoze kandi twovuga ko washoboye gushikana cyane ugwaruka abapolisi na administration ku ntambwe ishimishije y'ukutinubana no gukorana neza.
Nsengimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose c'abantu banonosoye kahise ku Burundi cyane cyane abandika ibitabo bandika nabo nyine bihweje ntara bavamwo ubwoko bavamwo ico kibazo co mu nzo giterere umuti gute murafite imigambi gusubira kuvugana n'abantu banditse kahise kugira ngo barabe ko boshira hamwe kahise bumvikanye ko canke kugira ngo ugaruka rumenye ico ruriko rurasoma.
Ego muri no project harimo Université y'u Burundi ariyo izokora kubijanye n'amahosherishe kubijanye no kurondera igituma abandi kuko hanyuma harimo kandi n'inyigisho zitekanijwebo zizogikwa nyine na kaminuza y'u Burundi kubijanye n'akahise ku Burundi biciye mu gisata kijetwe kurondera kiri muri kaminuza y'u Burundi ni nabo bafite iyo vore y'ukuzokora kuri ico kibazo.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo hejwe ijya Amerika turi kumwe na Frederic muri Veneza.
Frederic muri Kiyije ndamukirize n'umutumire Eric Sengimana ndamuzi n'umugendo na Jaranzi
yarakumva turiko tuvuga
nagomba kumubaza iyo bariko barategura iyo migambi hakuyu gwaruka nibyo Eric ndamushima ibikorwa akora kandi ngiye ndabizi mugabo urumva icyo nashaka kumubaza kuberi yama yateguye amaproje n'ibyo hariho amaproje menshi ukegura ko kumusaga baga kora amaproje ajya n'ugwaruka n'ibyo rafashwe ukabwika mugabo urumva kwebwe turiko tubasaba tubafashe amashyirahamwe y'ugwaruka rutive kweri ki batakumva batatwumva gusa umva twe turasaba gufashwa barafashwa ubwo twe bindi bigere batwumva kugira ngo bana rwe tugerageze gufashwa rutashoboye kwiga gushyira amashyirahamwe kugira kuko uri kuraraba nk'ibyo ariko aravuga byabaye mu mwaka w'2015 nibyo byarabaye mugabo ugaruka gwishura uri kuraraba gwakora bijya bintu no gwaruka rutive utashye guca mu ishuri nabena nari rero umva arabizi nabyo nabahe ni bamwe bara bakozi bo mazu abandi nyine baba bakubuzo wae urumva bishye bara abantu batu batashoye guca ku ntebe y'ishuri nabena nari niko kuko ari kumva batigira bagira ati imbe barakundi ne bufashe amashyirahamwe yabo bantu ko twamatwa bateye akamo tukawutwumvira yaba ibyo shyiramo pinide byageze kurari girageza guhuzugwaruka goma karitse n'iyo cyamwe ne gyaje atwe kongwe gyarashikiye mu rumba twende twende dushyirwa kurari girageze kwisaba hege kireshi wengi gya dushyikirwa none niko ndamaza nk'umuntu aje rugwaruka hoko wiki kugire iyo migambi yabo ishikire na twebwe turi mu rwaruka rutize nkaje muri umuntu avuye bigeze yugo cyo Burundi nta n'umuntu numwe ndigando nafata mu mugongo
twebwe mu gutora abantu dukorana ntitwirebanga dukorana na administration kuvuga abadokaje bajya basanzwe barongoye imitumba batowe n'abanyagihugu hamwe n'abarongoye ajape mu makomine no mazone kandi dukora abantu bose batandukanye kubijanye nabo bavuga ko batabaritse benshi nko muri project iheze bari mwobeshi gusa ishyiramwe ryabo ntijyari ryagiriwe amahirwe kujya nkuko umuntu nze turagira ama critere de selection kandi mu Burundi murazi ko harimo amashyirahamwe arenga ibihumbi indwi urumva ibihumbi indwi byose ntibyakorera umuntu nze muri project imwe ni ukuvuga ko umuntu nze amashyirahamwe aratandukanye cyakora kandi ni byiza ko amantu nze amashyirahamwe yose na bundi yogerageza ahubwo gutegura imigambi agashyira imbere imigambi kugira ashobore gushika kugwaruka guhishe nk'ubu nimba bashyirahamwe nabo babwirizwa kugira gutegura iyindi migambi ijyanye no gushyigikira ibikorwa tuba turiko turakora twebwe nimba turiko dukorera uno munsi mu bijyanye no kurandurana injyana zabereye mu Burundi nabo bagakora nk'uko iyindi vore yindi bakarondera ababasapotinga kugira ngo igikorwa gishobore gushika kure cyane sino twege turakorana nabo abagize n'abatize bose bari muri project abari ku ishure n'ababatari ku ishure bose twege turabatora kandi tubasubira mu mpande zose
reka duhe n'ijambo kandi Edison mwiriwe neza
mwiriwe
muri he Edison
ndi mu Rwanda
kandi kazina ninde
poti
akandi kazina kawe ninde
Nimara
Jimana yego duga ku jambo kibazo cy'imbiro turiko tuvugana n'umushya ntahese Imana Eric akarongo yishiramwe ajape turiko tuvuga cyane cyane ku maprojet yatangujwe kugira ngo barandurane n'imizi indyane ziri mu Burundi bakaba rero watoye bahisemo gushimikira kugaruka duga ku jambo kibazo cy'imbiro
mfite ne igitekerezo nifuzaga gutanga
yego
kubyo mbona bishobora kuba byakemura amakimbirane hagati y'abarundi ndetse hagati y'abaturage no mu Rwanda ibyo bijya bihabaye bijyanye n'indyane z'amoko
yego
mbona buriya ku rwanjye ruhande uko mbibona mbona ikintu cyakemura amakimbirane kikazana amahoro arambye ndabona ibintu bitatu icya mbere twasaba ubuyobozi bwacu bwo muri mu Burundi bajye bagerageza gusimburana ku butegetsi mu mahoro bagahana bagakorana mu mukono wayoboraga n'umushya uje bagiye basimburana neza nta kwikakaza nta gutinda ku buyobozi ngo nijye ushoboye ngenye n'ukumva ko n'abandi bashoboye ibyo turamutse tugize abaperezida batatu cyangwa bane mu gihugu basimburanye ku neza nta maraso amenetse bishobora gutanga umusanzu mu kuzana amahoro mu kubanisha amoko y'abarundi icya kabiri niba umuyobozi watorewe kuyobora igihugu abakwiriye kuba umuyobozi wa bose atabogamiye ku bwoko akomokamo kuko niba umuyobozi yabogamye abanyagihugu nta kizatuma batabogama kandi bakubogoma ko batangiye kuza amakimbirane n'ubundi mu gihugu azaba yavutse umuyobozi rero nareba kura kemera ko umuyobozi wa bose atabaye umuyobozi w'igihande kimwe amahoro azaboneka mu Burundi. Hanyuma icya gatatu ndasaba urwo rubyiruko, iyo proje yabo ni nziza cyane ariko bakwiye guharanira kugira ubwigenge bwuzuye. Ubwigenge bwuzuye ndashaka kuvuga iki, yitwa yuko ibihugu byacu byigenga ariko wareba ugasanga ubwigenge dufite n'ubwigenge bw'igice aribwo butuma abanyamahanga batuzamukiramo bakagira ibikoresho bakoresha bagamije kugira ibyo bageraho kandi bigamije gusenya igihugu mu by'ukuri atari ukubyubaka. Ubwigenge bwuzuye rero ni ubuhe, ni igihe tuzumva ko dufite urukundo rwo gukunda igihugu cyacu kuruta gukunda imyanya ikomeye twabamo mu rwego rw'ubuyobozi.
Murakoze
wanjye wabari uwo murakoze.
Murakoze ku ntererano mutanze Edison. Reka duhe ijambo Singimana Eric Edison ashikirije ibyumviro bitatu, reka avuga ko vyotuma aba amahoro weka yane ziga zikarangira. Icya mbere ni uko hoba guhanahana ubutegetsi atamaraso wasesetse. Icya kabiri yavuze ko umuyobozi akwiye kuba umuyobozi wa bose, reka n'ugwaruka rero akavuga ko ubwigenge kenshi na kenshi ivyo bihugu bisa n'ibidafise ubwigenge bwuzuye. Duga ku ijambo kuri ivyo vyimviro bitatu ashikirije.
Isano yo mu Rwanda ndamukengurukiye cyane kuri ibyo vyiyumviro. Avuze ivyiyumviro bishobora kuba ingorane zishobora gutuma haba ingorane mu gihugu, igihugu icyo ari cyo cyose edayere bino zishobora kuba koze zishobora gutuma haba injyane. Na cyane cyane nk'uko abivuze ko iyo nk'igihe abayobozi bateze ku butegetsi bishobora kuba ingorane, icyo nacyo jenda gifata mu mice ibiri. Kenshi na kenshi usanga bimbana n'uko amategeko yubatse, umwe agatangura kuyinterpreta ukucamo kuriya. Ariko nibaza ko nko mu bijyanye no mu gihugu cy'u Burundi ubushize baherutse guhindura ikirizwa shingiro, ari nacyo cyatumye iki editana vuze cyatumye bahindura ibwirizwa shingiro kugira bakure kuvuguruzanya kw'amategeko kw'amaartikile aba ari hagati n'ayandi, rimwe ugasanga rivuga uko irindi ugasanga rivuga uko, gutyo ugasanga umwe wese n'inguvu afise ashatse gukoresha artikile kugira ashike kuri iki, bigaca bituma haba induru haba umugwi umwe utabyemeye, gutyo amaraso agasenzeka. Icyo rero nibaza ko mu kubijyanye no guhanahana ubutegetsi mu Burundi uri kuraraba bariko baraja mu nzira y'iguhanahana ubutegetsi mu nzira ya demokarasi, nubwo inzira ya demokarasi itagiye ihabwa agaciro mu Burundi, aho utsinze ari wasindwaho kandi bari atariko byategerezwa kugenda nk'uko byagiye byibonekeza kuva mu 1993 hatowe incungu ya demokarasi ya mbere nyakubahwa Amerika yoro ndadaye. Hamwe no kuvuga ati ubwigenge, kubijyanye n'ubwigenge bwuzuye, munono ushaka kugira ubwigenge ukidepanda mu minwe y'undi muntu finansiyerema ku bijyanye n'uburyo nta urashobora kuvuga ko ufite ubwigenge agahagarika imfashanyo ariko araguha ibikorwa byose bigatera bihagarara. Ni nacyo gituma twege mu byo duhimiriza na cyane cyane ko gutahura kahise, hanyuma tukihangira imirimo tukajya kukivi tugakora kuko bose nuko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora, hanyuma bakubaka ibihugu byabo mu bijyanye n'ubutunzi, mu bijyanye n'urudandazwa, mu bijyanye no kwiga amashuri maremare, hanyuma bigatuma bavumbura ibintu bitandukanye, abafite impano bagashigikirwa. Iki nacyo kiri mu gikomeye gishobora gutuma atayinjiranza atakwinjirana kw'ibihugu n'ibindi mu kivi igihugu kiba cyitunganije uko.
Tu hene jambo kandi ubundi bunywa nyu radio ijwi ya Amerika. Louis Michel muri Veneza.
Murakoze cyane muri Veneza ni Fidel.
Oh ya ni Frederic.
Frederic mwaramutse aho ni mu gitondo.
Yego mwaramutse neza, murakomeye.
Turakomeye hano mu Rwanda ibintu bimeze neza. Naho aho ubukonje bwageze
ubu tugeze aho mwansa shatse.
Ariko Frederic arakabazo gatashya kukoza ariko nihuta ndiye kugutesha igihe.
Yego.
Rwose muburayi no mu Fransa. Iyo ubukonje bwakabije ubundi twari ku isaha yimwe. Basigaye nyuma tukabata. nama hongo muri Amerika ubukore cyane iki cyose kirawo hanyuma wakinzwe hanyuma nagira mu tuzo mu tumirwa bose avuze neza abuze uramushinga ariko nifatiye hagati ntago na ntago namukurikiye neza uramushinga wo gufasha urubyiruko avuze ko iyo mu ngenzi wo mu Burundi urubyiruko rugira uhare cyane abanyepolitike barushuka kubera iki ari ubukene no kutagira imimari eske uramushinga ugiye gufasha iki urubyiruko kuko mbere nambire kugira ngo izo njyane urubyiruko ruzemo babonye ubufasha bakabona imirimo bakagira gute izo njyane urubyiruko ntabwo ari rwo rwonyine ariko urubyiruko kugira umuntu aruhume abanyepolitike bekurukuru be kugira gute bagiye kurufasha iki eske uramushinga ufite finanso ndabuga finanso finanso mani iki mu Kinyarwanda niyindi uzafinansa uramushinga kugira ngo ushimishe urubyiruko bava mu bya politiki abanyepolitike bakubashuka bakurikire akazi akazi cyane cyane bafite akazi ntabwo babijyamo uramushinga uzafashwa nanjye
yego mereka reka
tumuhe ako kawe ntabwo nahumvise neza cyane ushaka kumenya urakoze yane Frederic urakoze wa mutumirwa wenda murakoze cyane
murakoze Louis Michel ariko ikibazo cyawe cerekeye ukonje sinacumbise neza ibihe bikanye washaka kuvuga
ikibazo nakubagije navugaga hari amubura y'ubukonje bwa kabije hipari tugendera ku isahimu ariko bagiye mu gihe cy'ubukonje basigaye inyuma tukabatayisa kwaba dufite saa kumi kwaba dufite saa cyenda namwe niko imeze ewe muri mu gukora cyane namwe turabasiga ari mu gihe cyane gitakarawo
yego me mu gihe cyo muri aho ibyo bita iver mu gifaransa hari hamasaha ahinduka n'ivyo nko mu Rwanda ubu ni ibaza ko ari nka saa 11 ibuze iminota mikeyi nukuvuga ko turutana amasaha 7 ariko mu bihe bindi turutana amasaha 6 gusa ico ni kibazo mwanwe wabajije ariko reka tumuhe ijambo Sengimana nagiye cavuze ku byo mubajije imbega ya projet azofasha iki ugaruka azotuma ugaruka ruronka kazi na burya kubona kazi bishobora gutuma ugaruka ikarugira imirimo rugasanga ntirusamajwe n'abanyapolitike duga ku ijambo
eko murakoze cyane nuko nuko nyine yabifatiye agufi ibyo byose twabivuze twavuze ko iyi proje ije yunganira iyindi proje yatanguye ni ukuvuga ko rwaruka rurenga igihumbi ngaha mu Burundi uno munsi ruri ku kazi rwashoboye gutegura imigambi yo kwiteza imbere runamwe ndibuka ikiganiro giheze mwavugishijeho abari benefisiye ni ukuvuga baronse ubumenyi bakongera bagashyikirwa n'uyu mugambi urangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barabibwiriye ibyo bariko bararangura muri uyu mugambi murumva ko umugambi wa mbere wakozwe mu ntara zibiri gusa ariko ubu tuzokorera mu ntara 13 ni ukuvuga ko tugenda buke buke dutora urwaruka rushobora guserukira urundi mu iterambere gutyo bikazofasha ko urwaruka rwose turushikira byoroshe mu gihugu cyose uko imyaka ibiri itashe ko n'umugambi w'imyaka ibiri rero muri ntunze muri uyu mugambi uje imbere yuko hategurwa n'amatora imbere yuko hategurwa amatora y'umwaka w'2022 n'umugambi uzobuje gutegura urwaruka ingene ruzitwara mu gihe cy'amatora n'inyuma y'amatora kandi n'umugambi uzobuje gutegura urwaruka ingene rukwiye kwihangira imirimo icyo twita entrepreneuria kugira ngo rushobore kwiteza imbere kuko twebwe ubu icyo dushyira imbere si amafaranga duha urwaruka ni ukurukebura kugira turukarihiriza ubwenge ku buryo n'amafaranga dushoboye kubaha kugira ngo dushobore kubashyigikira ava ashyikira ahantu hazima ataje gutembera mu bibara cyangwa aje gutembera mu bubare cyangwa ngo bashobore kuyajya kandi ndashima abo twigishije mu mwaka uheze muri imyaka ibiri iheze bose bari ku kivi amaproje yabo ariko aravansa neza imigambi yabo iriko iratera imbere kandi bageze ahantu heza cyane rwose nabo nyine babishima
tubibutse inshuti mwese ko muri komera abandanya kumviriza iradiyo hijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kandi na Thierry Miriwe neza?
Miriwe neza Frederic.
Miriwe neza muri hega Thierry.
Bujumbura mu Burundi.
Yego me twibutsa kazi na Kirundi.
Ni Kirundi nitwa Ahishakiye.
Ahishakiye murafite ikibazo?
Frederic nazo mu bwambere nsimire wo buryo iyo turi kutumva abantu bagize amashyirahamwe y'ugwaruka cyangwa amashyirahamwe yigenga bavuye hasi bakavuga bati twebwe turajana no guharuka ukora imigambi y'iterambere imigambi idakurutuma rutahurumbira bya bintu bya politiki niba dukora gukora mu bwenge abanyepolitike b'u Burundi cyangwa imbere n'abafrika bose kuko kenshi ugwaruka bagwibuka kubera hageze ibihe by'amatora hageze kwiyamamaza hageze kwicana gusa ariko abantu bantu bashaka kwibutsa ko burya umugambwe mwiza n'umugambwe ufite imigambi myiza urabona ino Afrika yacu ndetse no mu Burundi dufite abajene nibo benshi kandi ubwo bwishi mu bisanzwe rya ritunga mugabo ikibi nuko iryo tunga rica rigaruka rigaheza rikaba ingorane kubera abantu baca bagenda bakicana nje gituma rero abo bantu jubwa mbere ndabakeza ariko nagomba ndababaje numvise bahagarara cyane ku bajene baranatubwiye yuko bagomba kuja mu ntara 13 bariko bararaba kuko hasigaye ngira amezi make tukinjira mu kiringo cy'amatora urabona abanyepolitike b'u Burundi bariko baratunganya imigambi tuba twibazaho kenshi bashira imbere imigambi iteza imbere urwaruka naho imigambi yeze nayizunguruka ngo ndabimenye ngo ndabibone urashobora gusanga hamwe ari byo cyangwa atari byo nagomba mbere nibarize uwo muntu ntaho bategekanye basi kugira inyigisho nari rimwe na gatoyi yo gutuma abanyepolitike b'u Burundi bashobora gukanguka bakabonaka mu migambi yabo abwiza gushiramo imigambi iteze imbere urwaruka kugira ngo nagurusha bari kwisonona gutyo umujene w'umurundi uwo munsi kubera agashomeri ashobora kujya mu mugambi kubera amahera cyangwa kubera inzoga ama ikindi cya kabiri nagira ndababaze urabona hariho ukuntu muri bino bihugu byacu bya Afrika kandi biragaragara hariho abantu iyo bagiye mu mafere kugira biteze imbere usanga hariho aboroherezwa n'abandi bashyira ko ngira ngo uburemere bwose bw'amategeko kugira ngo bamwe baduge abandi bari hasi ariko bubwirije kuduga ku rugero rumwe usanga rero abantu baratinya kuzana imitahe ngo bashire mu gihugu ntibabona ko ahubwiye nayo ishobora kuba ari intambamyi ituma bamwe iyo uri kurahagarara kuri kino kintu cya exoneration niyo tubibona neza ko bamwe boroherezwa abandi batoroherezwa urabona ko cyoba ari ingorane asigaye reka ndabakeze ndabashimira bakomereze aho nyene guca ugaruka ku Burundi
murakoze Thierry ku bibazo byiza reka Eric Segimana mugire icyo muvuze kuri byo bibazo bibiri ashikirije niba mufise imigambi yo kubonana n'abanyapolitika kugira ngo mubahimirize gushyira imbere imigambi ishobora guteza imbere ugaruka reka n'icyo kibazo cy'ukorohereza no kunaniza bagwiza tunga cyane abashaka gushyira imigambi y'iterambere mu gihugu duga ku jambo mu kanya gato
murakoze cyane yadushimiye natwe turamushimiye cyane mu kibanza cyabo turiko turakorana bose muri uno mugambi hanyuma ku bijyanye n'uko twabonana n'abanyepolitike kugira dushobore kuvugana ku bijyanye n'iko boshyira imigambi imbere imigambi imbere irabugwaruka ujye ugiye kuraba Frederic ku banyepolitike bose bakora imigambi usanga basizemo imigambi haranira ugwaruka kuko nta muntu uze nta munyepolitike n'umwe yakora proje adasizemo ugwaruka ngo hanyuma ngo atuze kwiyamamaza ikibazo gihari si ikibazo cyo gushyiramo imigambi kuko bose bama bayisizemo ikibazo gihari bashyira mu ngiro gute iyo migambi baba basizemo mu maproje yabo kuko njenda kunda kuraba cyane iyo hageze gutanga imigambi mu migambi itandukanye benshi usanga bafise iyo migambi y'ugwaruka kubera barazi ko pridose tutanisanye purusa 75% ku ijana bose ari ugwaruka mu kivire batoshiramo imigambi y'ugwaruka barumva ko atashoboza kuyaga muri umuntu uze hageze ku myiyamamaza ikibazo kihagije rero ni ukuraba ingene bashira mu nzego cyangwa bagashyira imbere urwo rwaruka nabyo n'ibikorwa bya minsi yose twama turiko turakora tuvugana n'abakuru b'imigambwe tuvugana n'abari muri muntuze muri politike turiko turashima cyane ingene bariko barabyifatamo abanyepolitiki uno munsi uriko uraraba uno munsi hariho n'imigambwe y'urwaruka kandi yemewe n'amategeko nka APDL muramuyumva irongowe n'umuntu adashyitse imyaka 35 hariho kandi n'abantu bari mu nzego haba mu nzego za mu mugambi uri ku butegetsi abantu usanga bari bajya batwara intara aba executive bajya abanyamabanga nshingwabikorwa usanga bari mu nzego zirongoye umugambi. Tukizigira ko rero ugwarukana twe tutokwicara ngo tuvuge ngo nibadushiremwo twicaye gusa, ahubwo twokora. Kuko ikindi kintu nagomba nibutse Thierry nubwo yavuga ngo tuko tubigisha kwiteza imbere mugabo twibaga ibya politike, ntabwo dushaka kwibagira ibya politike na gatoya, kuko politike yo tayikoze iragukora. Nuko vuga ko umuntu uze mu ishyirahamwe ajape turatahura ko politike simbi, ariko politike ni politike yahe nziza, politike y'iterambere, politike ishobora gutuma abantu banywana, politike ishobora gutuma wari mu bukene buvamo, politike ishobora gutuma haba hasimbatazwa demokrasi. Iyo niyo politike dushigikira, kandi tukagiza n'ugwaruka kuja muri politike kugira ngo bashobore gufata ibibanza by'iteka, ibibanza bishobora gutuma bashikiriza icyo bagona, gutyo bagashikana igihugu ahantu igihugu gishaka. Kuko udaciye muri politike ntuzoca mu ishyirahamwe ngo we president wa republike utwaye ishyirahamwe ajape cyangwa utwaye izindi ishyirahamwe rindi. Utegerezwa guca muri politike ugakomba co kime n'abandi kugira ushike kwihangira wifuza, ntitugume kwicaye tuvuga ngo politike ni mbi. Irifoko duhindura iyo image.
Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Okelo mwiriwe neza.
Mwaramutse mwiriwe.
Muri hega Okelo.
Ndi paderi gitite majyaruguru ya Uganda ku mpaka wa Uganda na Sudani.
Kandi kazina ni inde?
Reka mvuge Okelo ryo nyeri radiye.
Ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Kiyumviro na risiti nchini wa mutumirwa iyo bavugite rambere juu wa rukamu Afrika vila gozo.
Yego.
Mugihe hari ibihugu vya Afrika na demokrasi kwe muru vijiru kwa tukifuza nago yari bwa hashiki tagire ira hashika kwe rako tago uru vijiru kakeshi tu wakunze unirgo rujizu mugabane wa Afrika cyangwa se rujizi si urasanga imirimo myinshi ihangwa n'urubyiruko, ugasanga ibihugu byacu bya Afrika biratunaniza, cyangwa se ugasanga nabwo ubwabo politiki ya Afrika ntago ihagaze neza, kandi ihagaze neza politiki ya Afrika n'urubyiruko natwe ubwacu turaba duhagaze neza. Kubera ko nk'urugero urareba nk'ibihugu bimwe na bimwe muri East Africa, turabona bamwe mu bashaka kujya mu myanya ya politiki bashaka kwiyamamariza kuba ba perezida, urugero nka Diane Rwigara n'urubyiruko ugasanga barahagarikwa barabuzwa uburenganzira, ugerageje gukora business yariyo yose ugasanga urubyiruko ntabwo ari kwibonamo, ugasanga police zirabirukaho, inzego z'umutekano ugasanga turabangamiwe cyane, ugasanga biragoye. Ahubwo se ese ni iki turasaba mareta ya Afrika atworohereze mu mikorere y'urubyiruko, mu mikorere yacu nk'urubyiruko, baduhe uburenganzira bwo gukora nta utinya, kandi saba ko ya abategetsi b'Afrika babyumva bagatworohereza. Murakoze cyane.
Murakoze Okelo. Mushiga na Eric Sigimana ibibazo canke inzira iracari ndene. Twihweje ivyo Mushiga na he Okelo ariko aravuga neza, niba ariko bimeze koko inyishu mu muhaniye.
Ego inyishu na Okelo ifasikirije birumvikana kandi no kuri ntabwo abeshe. Iyo urugwaruka ntabwo umuntu uze afatiye ku mugabane wa Afrika ibihugu byinshi byorohereza urwaruka ndetse ni mu mpande zitandukanye, kandi birumvikana ko umuntu iyo bamuretse ngo agire uburyo biyumvira ngo agiye kubatwara ubutegetsi cyangwa agiye kugira iki. Ariko icyo namubwira cyo ni ukutadohoka kwibanga, kutadohoka ku bikorwa, ugapesevera ukabandanya. Jewe ubu ndageze ku rugero ngezwe ko ku rwego rwa Afurika nk'uyobora ishyirahamwe muri Afurika nafunzwe kenshi, nafunzwe inshuro zirenga umunani, ndaswa inshuro zirenga umunani, ariko ntibyanciye intege ku buryo naciye mpeba angajima nayo nihaye yo guteza imbere urwaruka rwa Afurika no gukora ku mugabane w'ibihugu bikenye urwaruka no gushyira hamwe urwaruka kugira dushobore kubona kumwe ingorane Afurika ifise. Igikuru gikomeye cyane rwose ni ukugira angajima no kuyiha ntuze commitment, kwihangiro, kandi ukarishikako mpaka udapfuye ukarishikako. Kandi haragera igihe iryo terabwoba rigahagarara, haragera igihe akarenganyo kagahagarara, baba bagira barabe by'ukuri nyine ko si ubandanya cyanke ushobora kuba ufise ubwoba kugira ngo bihagarare nanje ndimo batera kamo ko amareta yoko yogira yoko bahiriza yoko roheretse kwa rukaba mu bihe by'ukudandaza haba mu bihe by'ubudandaji cyangwa mu bihe ugwaruka ruriko rushaka kwiteza imbere cyangwa ruiganwa mu bibanza bya politiki kuko turashoboye niyo ntuze niyo encouragement n'umuha nimba ari karakora mu gwaruka ntacika intege ngo ni kubera ngo abone ibintu bitagenda neza ejo bizogenda neza
yego merikado ni jambo Neftali mirewe neza Neftali muratwumva
turakumva
muri hehe
Tiano Colorado.
Muri leta zumwe za America. Kandi kazina ninde?
Shimirimana.
Shimirimana duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku ma projet yari kwashigwa imbere n'amashyirahamwe atandukanye rwaruka mu Burundi. Ikama projet gushira hamwe ugaruka kuruha inyigisho ukuntu ugo kwiyungunganya kugira ngo witeze imbere maze ntiruze rurajana na nyabahuru cyane cyane kuvyerekeye abanyapolitike boba nkuko bivugwa ikaru barukoresha ibitari byo cyane cyane mu gice cy'amatora duga ku ijambo
kibazo cy'imbere mu byukuri abo baba bagize neza cyane kandi harimo itandukaniro n'imya cyane n'abakora amashyirahamwe akitwa umugambwe abakora amashyirahamwe rero nk'abo baratandukanye cyane n'umugambwe nubwo byose tuba tubikeneye mu gihugu kuko ineza iri mu ishyirahamwe n'ikintu umuntu wariwe wese avuye mu migambwe itandukanye ashobora kujamwo akabandanya ari mu mugambwe wiwe ariko umuntu ari mu mugambwe bisaba akiyambara costume yo mu mugambwe agenda avuga ibindi bijyanye nyine n'ibyo by'uwo mugambwe urumva rero icyiza cy'abo bantu abo bantu baba bakwiye gushyigikirwa rwose ahubwo igitangaje ni uko ushobora gusanga n'uwo mukuru w'ishyirahamwe kugira ngo aronke ubufasha wona asanga bigorana bigorana mugarate bakaburonka mugabo ugasanga biragorana mugabo wa wundi wo mu mugambwe abantu bo mu mugambwe bakwiye kuza barakeburwa nyine n'abo bantu bo mu mashyirahamwe kuko abantu bo mu mugambwe urashobora kubona umuntu w'ugwaruka ari ahantu cyangwa igihe shyirahamwe yibereye ahantu rikenye ariko aho kugira ngo barebe uwo muntu w'ugwaruka kenye bamuhe umutahe sinibaza umuntu wo mu mugambwe ko ashobora guha umutahe cyangwa ashobore guha ibyiyumviro by'iterambere umuntu w'ugwaruka ntibikunda mugabo hageze igihe cyo kuvuga ati womfashe yashavuye rwose hageze igihe cyo kuvuga ati wagwaruka rurakenye ntirwanagira n'icumi ry'amarundi ugasanga aramusanze ahantu womfashe ugatera iki kintu cy'ikigere nade aho rero ngo turabagarukiye gwaruka ugasanga mugarukiye ntiyigeze amwugarukira ngo amuhe n'icumi ry'amarundi mugabo aje kumugarukira amusanze muri bwa bukene ngo womfashe ugatera iki kintu cy'ikigere nade ugasanga uko niko kumugarukira ariko iryo shyirahamwe ntirizokwigira uko ntiryigera rizana ibintu mwene ibi byo kuvuga ati ko ndamusanze akenye reka ndamuhe ikintu kiza konona igihugu cyiwe urumva ishyirahamwe mwene iryo je nibaza ko aba yiyumviriye neza kuko nta bindi nayo uwo mugambwe ntigucinze wibaza hari ubundi bukazi uzana nta bundi bukazi uzana uza nyine gukora vya bindi wa mugambwe yundi utsinzwe wari isanzwe ukora reka ni ibintu birebire yomba kiretse mbaye umuntu ayoboye ikiganiro nkavuga isaha yose kuko usanga ari birebire reka nshimire gusa ishyirahamwe Imana ibaheza kire kandi ikomeze kubana nabo nicyo gituma ibihugu byateye imbere bikomeza gutera imbere kuko barakerema ubukazi ugasanga n'ubukazi koko urabona mu Burundi ko abantu bogereza amamodoka ahantu hari kogereza muhiri wawe imodoka yawe ino barabihagaritse barabyumvikanye aya bica bifata abantu babifata nka nkama ku buryo n'umupolisi akubonye uri kurogereza imodoka yawe muhira ushobora guhanwa kubera byaravyaye ubundi bukazi nico gituma dusanga twatwaya amamodoka ahantu hazi n'ubuga haru ubutsubundi bukazi
ivyo ayo mateko ayo mateko ntari hose Neftali
n'icyo kugenda mu migambwe mirongo ingahe nyine bihenda maso kumva twe turabina twarateye imbere mu Burundi
Neftali
mu migambwe mirongo ingahe imigambwe mirongo ingahe izo byaru bukazi
Neftali uravuza amateko yo muri Amerika yuko toza imodoka ayo mateko ntari mu ntara zose aho ashora ko ari mu ntara zimwe zimwe ko ari ntara umuntu idegembya mukozi imodoka ari mu we ariko reka tumuhe ijambo Sengimana agira icavuze ku cimvira muheje gushikiriza mu kanya gatoyi Sengimana mu kanya gatoyi cyane rwose ibishikirijwe na Neftali amasego na mirongo itatu
turamushimiye twavuga ati amashyirahamwe y'ugwaruka n'isawa ati n'amashyirahamwe atari mu ntuze mu atari politike n'isawa ariko na ya politike na yarakeneye kugira abantu bashikirize ibyiyumviro byabo bashobore ku ibyiyumviro birakeneye kugira bisohoke hanyuma umuntu bahigana mu byiyumviro ibyo nabyo turabikeneye hose imigambwe irahari turakeneye abantu bazana ibyiyumviro bitandukanye hamwe rero na twege ibyiyumviro by'iterambere
yego be reka duhe n'ijambo kane ndabona abanywanyi barondera kugira bashikirize ibyiyumviro n'ibibazo ari benshi reka tubihe ijambo Jean muri Beneza
mutse Frederic
maramutereza muri hega Jean
andi hano muri state ya Iowa
Iowa muri leta z'umwe za America
turakomeye kiretse ko turiko turasha n'imbeho nyishirenze urugero
hose muri rusangi muri leta z'umwe za America arakanye muri iki gihe turetse intara zimwe zimwe Jean irindi zina mbega ninde mu kirundi gikirundi
ni ndayizeye
duga ku jambo kibazo cimviro
ndaramukije Eric Sengimana
narakumva duga ku jambo
Genda fise intererano n'iciyumviro iciyumviro nari mfise je nashaka ndamushimire kuri ico ya uko mugambi bariko barakora ujetwe ujanye n'ugwaruka no shiraho intererano iciyumviro canje nuko bokoranya ugwaruka rwose ruhurikiye mu migambwe bakabicarika hamwe bakabumvisha ibijanye na kazoza kabo bakabigisha n'ibintu byinshi byoza bibafasha muri ibi by'amatora n'inyuma y'amatora kugira ngo bazokwima amatwi babandi baza kubashuka ugasanga babataye mu kaga bamwe bagaherera mu busho butandukanye kuko bakoranije imigambwe yo ugwaruka rwose ruhurikiye mu migambwe yose bakabumvisha yuko bose ari bamwe nabo baba batandukanye mu migambwe baba barimo ibyo byo dufasha cyane rwose ikindi nacyo giherekeze kiciyumviro abantu usanga baza gutera kacakari mu bisagara bose bava hariya muri ruguru no hano no shigikira Eric ndamubwira ati bakora uko bashoboye barondere abaserukizi bo mu mitumba guhera ku ikomine gushika mu mitumba babigisha ingene biyungunganya mu bintu by'uburimyi n'ubworozi kugira ngo biteze imbere gutyo umurindi wo kuduka hariya mu bisagara batanahazi nuko amenyuka cusanga bisutse mu bintu bitabaraba ukacuka abanuka kuko nkabeshi nzi bari ahantu bita mu buyenzi nabi wacu nsanzwe nzi baje bava mu ntara mvukamo rero gutyo nkakarero ndamubwira jewe nkiri umwana narasabye nyokuru inkoko imwe gusa niyo nkoko yarambyariye imva imviramo n'impene zitanu intambara ija gutera mfise impene zitanu urumva zavuye mu nkoko imwe ndamusaba ikivi yati jenda kene ahantu niyimenye mu kugira ngo ntere utunyanya isoko ikugira ngo nshore gutyo nze ndimenya mu bintu by'amakaye ndemurira umutwe w'ababyeyi kugira ngo nibaze baratanga amahera kenshi kandi natwe dukeneye kuba dufise amaboko yo kubafasha icyo ni kintu cingira kamara abantu bose abo bana bacu bene wacu tuvukana bama bagwa mu mporera kubera abo baprotike urabona bo babwira ati kora ibi babona bibashuhanya bakaca bifatira indege bakagenda rero abaye ba Eric ni babigishe yuko bakeneye kuvana amaboko mu mpuzu bironderere ibitso wafasha nibame baremera leta ngo ubukene buratwica ngo leta nidufashe
iyo iri mu migambi yo
gufasha umuntu atuvuge ari nkaho napokiye mutanya rusange umuntu hose naho batera
kamagaruka ndayizeye iyo iri mu migambi niko libaza nka Eric ariko arashikiriza ariko reka mu ijambo avyivugire mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30 Eric
amaze kumubwira ko nyine umugambi uzobera ingozi kirundo makamba tegar monge buye na bujumbura meri mumba ko ni ruguru ego ntushobora gushika ose nkuko ari hafi yumvira ariko azino nta mvuze ni za ruguru sizo mu gisagara cha bujumbura kandi tuzoshikira batari bake
ego mereka duhe ijambo kandi Joachim mwiriwe neza Joachim muratwumva?
Ndabumva n'uwa Joachim Toremandi cyari mu Rwanda.
Yego, murafite kibazo murafite icyumviro.
Icyumviro n'utuntu kutubaza dukesha akoze umutumire.
Yego.
Eric ndumva ufite umushinga mwiza. Ariko se yari yariyemeje kugera kuri kangahe kwijana ubu ngwageze kuri kangahe. Kigeranyo kwijana. Kwijanisha. Ikindi batanze igitekerezo kandi gisika. Abakuru b'ibihugu akenshi biyamamaza batwizeza ibintu byiza kandi byiza pe hanyuma bamara kugera ku butegetsi kuko burya hanini mu Rwanda cyangwa n'ubuhandi hantu mu bihugu urubyiruko rwa rufite umubare munini uwo mubare munini rero utari uprofite ngo rugutore ubwo rero bimaze gutora bya bindi bita birangiye byose bibiye bimaze kurangira ubwo nta hantu urubyiruko ruba abashomeri hamuna kwa yakuru umugati akafunga ikintu cyerekeranye no kubaka hafi ya nacyo kampani harimo kampani imwe iritabije tuzikora mu Rwanda rero urambwira yuko urubyiruko ruzabona akazi gute biba bigoye icyo gihe umuntu baza akakubwira akakujya mu gutwi wamwumva kuko ntabwo bajya bavuga ngo uyu muntu ahaze garatekereza nimba ari cyo bagenderaho bashaka kutwishishimbira kugira ngo twagutekereza tubayoboke buhumye sorry nihangane ikindi nabaza Eric yegere urubyiruko yegere urubyiruko sinzi buryo ki abwegeramo nimba agenda agareye umwe ku wundi ariko ntabwo agiye gutyo yabigeraho yambwira bagavuga urubyiruko igihumbi ni abantu bakeya yageranyije n'urubyiruko ruri mu Burundi cyane cyane yite kurutarize ego n'urwize mufashe kugira abandi inama ariko nibakeye baracyari bakeye Eric rwose baracyari bakeye gerageza ureba abaterankunga bandi mubashyire mu mashyirahamwe bitume ubasha kubabona bo uburyo uzajya utumira perezida w'ishyirahamwe kanaka n'ibindi kanaka mugahura mukaganira ukabaha bigabo n'imigambi yawe ukareba aho bageze mutaho uzaduhamagare tubwire tuzakumva tumire te nabyibura bigeze kuri 20% sinzi aho ugeze reroma
murakoze Joachim kandi twibutse ko na Eric asanzwe arongoye ishyirahamwe JAP africaine rikorana n'urwaruka muri Afurika hose Eric rero gushikira urwaruka rwose ariko reka tuguhe ijambo ubwire icyo uvuze kuri ibyo bibazo abajije eka imigambi mwishinze mumaze kwirangura ku buryo bungana iki hamwe n'ivyo bindi vyumviro ashikije tugakwi ijambo
mbo twebwe nuko bwera tubajije ngo bingahe ku ijana twe twatangiye mu mwaka w'2007 ariko twemererwa gukorera ku mugaragaro nk'uko bagiye bavuga ko ibintu bigoye twemerewe gukorera ku mugaragaro na twebwe mu mwaka w'2010 ni ukuvuga tumaze imyaka 8 ishyirahamwe rivutse hanyuma twe twemeje ko dutegerezwa kuzoshinga amashami ya ino shirahamwe kuva tukirishinga mwaka w'2007 muri Afurika yose mu 54 uyu munsi tugeze mu 48 sinzi ariko aranyumva ngira cyo ko ibiharuro araraho tugeze n'ingufu twakoresheje muri uno mwaka hanyuma ku bijyanye n'imigambi nayo nyene nomubwira ko imigambi yose dutegura ku mwaka 90% iraranguka ku migambi tuba twateguye hanyuma niraza ko yumvise navuze iyi project ikurikiranye niko twashoboye gushyiraho ubuzi igihumbi mu Burundi ni project imwe muzo dusanzwe dukora iyo ihuye n'ikiganiro twese turavuga ko nitwovuga ibijanye n'uburimyi n'ubworozi turi ko tuvuga ibijanye na resolution Pacifique de Conflit munze muri ibyo rero icyo twese tuvyita ko ari bitoya kuko ni contribution ni intererano dukora mu bindi bikorwa biriko biraba mu gwaruka kugira ngo dushobore gushyiramo ingufu haba gushyikira imigambi leta ibiri kirarangura mu bijyanye n'iterambere ry'ugwaruka gushyikira ayandi mashyirahamwe twese tugahuriza hamwe twebwe rero nk'ibyo tubikoze muri iyo myaka ibiri ntituvuga ko twakoze bikeya urabye amikoro y'ugwaruka n'ingene abafasha ugwaruka bataduha icyizere gikwiye kesi na kesi bivanye n'ukuntu usanga ikimenyane n'akamwana wa mama byarakwiye ugasanga abantu baha amafinansima abantu kubera ko bazinanye apana ko kubera ko bashoboye ibyo nabyo n'ibintu tugenda turakora tukagenda turavuga tugashyira ku meza tukagira tukabimenyekanisha kugira ngo bishobore kumenyekana hanyuma twebwe duhimiriza ugwaruka gukora no gushyira hamwe ingufu haba ngaho mu Rwanda hose turiko turahakorera kandi ibikorwa naho nyine biriko biragenda neza kandi turizera ko hamwe n'ubufatanye bw'ugwaruka icyo twizera ko cyoce nuko tuzoshika ku ihangiro twihaye ugwaruka rukaba autonome rukigenga by'ukuri haba mu bijyanye n'ubutunzi haba mu bijyanye na politike ugwaruka rugahabwa ijambo.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gilbert mirewe neza. Gilbert muratwumva
amakuru ni meza banyita Gilbert nanjye ndi i Kigali.
Yego
nakomeje kumviriza icyo kiganiro cya Eric.
Yego
ndagira ngo nanjye ngira akantu nongeraho.
Yego
Eric nibyo afite gahunda nziza yo kuganiriza urubyiruko akarwegeranya ariko usanga kenshi gahunda nk'izo zagenewe urubyiruko mu iterambere zikunda kuba ziri mu mijyi cyane nk'aba urubyiruko ruri mu cyaro usanga ruri student government nta makuru rufite kw'izo gahunda. Nashishikariza Eric kuba yava mu mijyi akajya agerageza akagira no muri ba rwa rubyiruko rukiri hasi kandi akarenga iwabo mu Burundi akaba yakwambuka akazana hafa mu bihugu baturanye nko mu biyaga bigari urugero nk'u Rwanda kuko iyo bahuye urubyiruko ari mu bihugu bitandukanye barushaho kumenya byinshi bakavuga bati shobora kuba ntagira n'icyo nkorera hari iwacu kuko bitagenda neza nakwambuka nagera mu Rwanda bikemera cyangwa se i Bugande. Ikindi nakongeraho gitoya ni uko yadufasha akajya aganiriza bamwe mu banyapolitike nimba bishoboka ko yagerayo bakagira ibibanza bitoya bakwegereza urubyiruko ibibanza by'ubuyobozi ntibigumye kwiharirwa n'abantu bafite imyaka iri hejuru.
Murakoze Gilbert icyumviro cya Gilbert ni icyumviro n'undi mushinga ntahe igeze gushikiriza avuga ko ayo mashyirahamwe yose yakwiye no kwitaho cyane cyane urwaruka rutaba mu miji ariko n'ikibazo nibaza ko mumaze kumwagerageje kwishyura ariko Gilbert yabaje kandi n'ikindi kibazo gisaba ko urwaruka guhabwa ibibanza mu buyobozi duga ku ijambo kuri ibyo byumviro byose n'ibibazo abajije mu kanya gatoye cyane rwose ndabona hariho abaturindiri.
Ego naje ndabije bya Silver chocolate natishuye mbere natwe bwingira bibaza ko twoba turi abanyamunji niko biyumvira kubera ko tuba tuvugira no muti mu gisagara cya Bujumbura sino ishyirahamwe twe twatanguriye mu cenda juru sinzi ko ni mu ntara ya Cyanzu rubibe na Tanzania natwe twaje Bujumbura kubera impamvu z'ibikorwa twakoze bikamenyekana hanyuma bigasaba ko tushobora gushika ngaho kudushinga umugwa mukuru ngaha wa Afurika mu Bujumbura nayo ubundi bwoba twahereye ruguru sishyirahamwe ryabaye kereye mu gisagara cya Bujumbura canke Washington ngo abe ariho duhera ariko twitaho urwaruka rwa ruguru ko naho niho twatanguriye turazi ibibazo byaho hanyuma benshi bagiye batelefona mbona banabanyarwanda nabo kandi baravuga ko bafite intererano iyaba byari bikunda nari kubaha nimero z'uburongoye mu Rwanda kugira nabo baje hamwe bashobore nabo nyine kugira icyo bakoze baterera ibyo byumviro babihe uyoboye ashatse mu Rwanda.
Izo nimero urazifise? Izo nimero urazifise ngaho?
Yego.
Urashobora kuzisoma?
Ni yego ni guteranya amajana 50 amajana indwi na mirongo umunani na gatatu ubusa ubusa umunani amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu nibaza ko ziriya registre diregite ni Gwansamaze Amoni ari Kigali ku munoze Nyamirambo niho atubuye nibaza ko bacha bagira bacha bavugana bagatoni nimero ziwe hanyuma tugashira ingufu hamwe abashimye ikiganiro bakazana ivyo vyumviro mu buryo bwiyaguye tugafashanya mu iterambere.
Usubiramo inimero subiramo inimero buhoro buhoro
ndasubiremo
yego
guteranya amajana abiri na mirongo itanu amajana indwi na mirongo umunani na gatatu ubusa ubusa umunani amajana abiri na mirongo ibiri na gatatu
yego murakoze reka duhere ijambo kandi ihundi munywanyi radio ijwi rya Amerika. Philbert mwiriwe neza?
Hello
Philbert, muratwumva?
Ndi kubumva.
Muri hehe?
Ara
muri hehe Philbert?
Turi mu Rwanda muri Kigali.
Ego me murafite ikibazo, murafite icyumviro cyo tuvuga cyane cyane ku mashyira hamwe ariko yitaho rwaruka kugira ngo arohe inyigisho zo kwiteza imbere ari vyerekeye imyuga ari vyerekeye ukuntu bakwiyungunganya mu gushinga amashyira hamwe yabo ikabutunzi tugakwijamo
kereka bafashije urubyiruko bakarushorera umutahe nyine
eh ego tugakwijamo
nyine bagomba gufasha urubyiruko bakarushakira imirimo bakarushakira n'igishoro kugira ngo narwo rwiteze imbere.
Murakoze Philbert. Yego
namwe
murakoze cyane rwose. Mushanahe Seyimana Eric, ikibazo cy'uburyo eka umutahe eka bibanza mu buyobozi ni ibibazo byashikirijwe n'abanyamajwi radio ijwi rya Amerika batandukanye bashikirije ibyumviro byabo mbega mwebwe mwavuze n'amashirahamwe mukorana ayo mashirahamwe mukorana mpuzamakungu abafasha gute eka nk'abakiri bato bishyize hamwe murashaka kubaronkera umutahe bigenda gute ibyo bibazo bashikirije vyo mu bivuga kwiki?
Barakoze cyane. Nk'uko twabigize ubushize twaratanze imitahe kugwaruka twigishije kandi n'ubu tukizera ko ugwaruka tuzatwigishije tuzoshigikira mu bikorwa ruzariko rurakora ariko twegani dushira imbere ko ugwaruka rwiga kuko igikuru abenshi batahuye ko ari umutahe ko ari amafaranga baronka ariko ivyigwa twagiye dusanga ko ni ko ushobora guha umutahe umuntu ugasanga icyo wari wifuza ko gushika ko ntagishitse ko icyo wari wifuza ko ashika ko ntagishitse ko na cyane cyane mu mwaka wa 2012 ishyirahamwe UNFP ryageze gutanga imitahe kugwaruka umuntu wese icyo yifuza yaragira mu project akayitanga batigishije nta muntu n'umwe yigeze atera imbere muri uwo mugambi niyo twaciye dukora n'inyifoto yuko twabanza gutegura urwaruka mu bijyanye n'ingene bashobora kuyitegurira imirimo yabo hanyuma bahejeje kwitegurira imigambi ishobora kubateza imbere tukabafasha tukabaha abahinga hanyuma nyuma yo kubaha abahinga bakeneye imitahe tukabashigikira hanyuma kandi mpamagade kandi urwaruka ko ugwaruka rwishi ruko ruritunganya mu bijyanye nashaka ikigega cyo kwiteza imbere fije ya code mvise madara jenese iri kirashigwaho na jafe rero ntibagume bavuga ngo bakeneye amafaranga umwe wese ashobora kugira icyo aterereye muri icyo kigega kugira ngo imigambi yiwe izoshobore kugira iki izoshobore gushyirwa imbere azoshobore gushyira imbere iyo migambi mu gihe tuzaba dutanga gutanga izo ntunze izofasha izo ntererano zishobora gutuma urwaruka rwigirira imigambi kuko wararabye kuko usanga abantu benshi bariko baravuga amaproje imitahe turabona ko imitahe nk'uko babivuga ni ikibazo tusha tuvuga none twe ngwaruka twakora iki kugira ngo dushobore kwiteza imbere mu bijyanye n'intunze mu bijyanye n'uwo mutahe turabona ko natwege tutoguma twicaye atacu dushobora guterera ariko ubu twahise hamwe twahise kuja hamwe kugira ngo dushobore kwiteza imbere tubishishije muri iyo contribution ntoya ishobora gutuma wironkera umutahe bitagoranye tuvyikoreye twege nyene.
Ego me Nsengimana Eric, mu majambo make no mu gusozera hari ibintu migambi muri kumurashikiriza so bwa mbere ishikirijwe hariho amashyirahamwe canke ikayandi maproje nk'ayo yigeze kuba muri kahise ariko atashoboye gushikira imigambi ishinze ikintu mwebwe mwibaza ko murusha ayo mashyirahamwe yandi n'ayo maproje yandi niki?
twebwe ikintu cya mbere turusha abo bandi nuko benshi bagiye babikora kandi benshi twaravuganye bakagenda bahomba ni kubera ko batigishije abo bagiye kubikoresha ikindi naco ni kubera ko abo bagiye gukorana nabo ntibabahaye umwanya ngo bashobore kugira icyo baterereye muri uwo mugambi barabashyira imigambi kugira bakore mugabo batababwiye ariyo bakabashyira imigambi kugira bakore atakintu na kimwe baje gukontribiwa atakintu na kimwe baje guterera bakaza mu mutwe bishyizemo na mahera avuye ikuzimu cyane na mahera avuye mu ONG tuje gufungura gusa ntibishyiremwo ko abo bantu ari intererano zitandukanye z'ibihugu ari intererano zitandukanye z'abantu basize hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere.
Eric Nsengimana murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mu je mu kiganiro cya radio ijwi ry'America cyane cyane kiganiro cyerekeye ukuntu abakiri bato mushobora kwiteza imbere eka bakima n'amatwi abanyapolitike turagushimiye cyane rwose rero ico ni kiganiro tuzobandanya turashimiye na Fatou Karara yadufashe mu buhinga bw'ivyuma twadushimiye na ingenieur nawe nyene tukaba dushimiye kandi n'abahamagaye bose turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mubandanye mwumviza ibiganiro bya radio ijwi ry'America.